Mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Jwe Diane na Hazwe Ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya tugiye kubabwiramwo bimwe mu biko biraba ijya nino duhereye Arusha muri Tanzania aho ibiganiro bihuza abarundi bihejeje kurangira umuhuza yumvikanye umenga aratanze imihoho yavuze yuko ikigiye gukurikira ruko ashikiriza raporo canke icegeranyo inama y'abakuru b'ibihugu bakarere ka Afrika y'ubuseruko turaza kwigaruka ko handi hato muwe hafi radio yanyu. Ariko mbaze ndabwire muri make ko kuva kuri no wa mbere gushika ku munsi wa gatatu amabendera kunyoba kwa za leta z'umwe za Amerika mu gihugu cyose aza kumanurwa gushika hagati ni muntu mbere yo kwibuka bagera kuri 11 bahitanywe n'igitero cyakozwe ku sinagoge y'abayahudi mu gisagara cha Petersburg muri Amerika. Perezida wa Amerika Donald Trump yategetse ko ayo mabendera anamanurwa no kuri ambasade za Amerika mu makungu ku bigo vya gisirikare hamwe no kumato ya gisirikare abategetse mu gisagara cha Petersburg. Bavuga ko ivyabaye muri iyo sinagoge yitwa Tree of Life ari urwango rw'akazikira Robert Bowers nawe w'imyaka 46 yakoze iryo bara yateye akama imbere yo kurikora hakoresheje amajambo atyoza kandi yuzuye urwango rw'abayahudi abategetsi ibihugu bitandukanye ku isi bateye ivyatsi ico gitero. Umushinga mateka Jair Bolsonaro niwe yarayetahukanye intsinzi mu matora makuru y'igihugu muri Brazil bituma haba makenga yuko ibijanye n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro hamwe n'agateka kazi na muntu bishobora gusubira inyuma yo guharura amajwi yose. Bolsonaro wo mu mugambwe Social Liberal Party yatsinze ku majwi 56% muri ayo matora y'igice cya kabiri yabaye jo kwa mungu uwo bahiganwa Fernando wo mu mugambwe w'abakozi nawe aronka majwi 48%. Bolsonaro yahoze ari umusirikare hakunda kwita ko atandukanye n'abandi kuko atari mu kagwi k'abaharanira inyungu za politiki. Yaramaze imyaka 27 mu nama nshingamateka ya Brazil. Bolsonaro yiyamamaje avuga ko azohindura ibitari bike yiyita umukandida w'amategeko azoshira ibintu ku murongo mwiza kandi azoha igipolisi ubwigenge bwo guhangana n'abicanyi. Kumugabane wa Afrika umugambwe MDC utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Zimbabwe urongoye na Nelson Chamisa ku munsi wa gatandatu warimitse umushingi wa manza w'imyaka 40 mu kibanza cya perezida wa Zimbabwe nyuma y'amezi abiri. Emerson Mnangagwa yemejwe na sentare yubahiriza ibyizwa nshingiro ko ari we yatsinze amatora yo kora 30 z'ukwezi kwindwi. Hicegera cyo mukuru w'umugambwe MDC Morgan Komishi yatangaje ko Chamisa ari perezida imbere y'isinzi ry'abantu bari bakoraniye kukibuga c'umupira w'amaguru iharare ku mugwa mukuru. Iryo yimikwa ryatumye umugambwe uri ku butegetsi zanu PF ushavura uvuga ko kwimika Chamisa ari uguhemukira Zimbabwe. Mu kwezi k'umunani muribuka ko abacamanza 9 bagize sentare yubahirizwa ibwirizwa nshingiro bemeje ko Chamisa yananiwe no gutanga ivyemeza ko amatora yabayemwo ubusumwa. Umukuru mugambwe MDC Tabitha Khumalo yashikirije ko yimikwa rya Chamisa nka perezida ryakozwe n'umugambwe ariko ko bitizewe ko azoja kuba mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3. Murundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, metero 31 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19.22. Ahandi mu vijuri ya Amerika mukunda ni kuri wezitatu, akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Abari Arusha muri Tanzania muratumva atankomanzi.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere kugatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze ibiganiro bihuza abarundi bihejeje kurangira yarusha muri Tanzania muhuza matati y'abarundi Benjamin Mukapa asozereye ababwira abari bariyo ko arangije akazi kiwe avuze ko ikigiye gukurikira ari ugushikiriza icegeranyo inama y'abakuru bihugu vya EAC hamwe n'umuhuza mukuru ariwe Yoweri Kaguta Museveni ni nawe aramutse igihugu ca Uganda Mukapa yumvikanye nka umenga aratanze imihoho imumenyesha makuru y'ujya Amerika ariko arakurikirana ivyo no nkuru ku buryo budasanzwe aracariye kugira ngo abandanye abica ijya nino ariko mukanya tumubajije duhejeje kumubaza uko icuka cifashe muri no mwanya ni Pierre Claver niyo nkuru reka rero mwumve uko yatubariye
Ego murakoze muri kino bya rero hano inguru doto yarusha muri Tanzania uko byifashe ahari ko arabera ibiganiro bihuza abarundi uko byifashe ibyo biganiro bihuza abarundi rero birahejeje guhera umuhuza Benjamin Mukapa yahuza twari gucya Tanzania akaba agiye kubashikiriza ijambo giwe akaba yavuze ati ndabashimiye kubona twarakoranye neza ati rero je wari komeje guheza akazi kanje nk'umufasha w'umuhuza ati rero hasigaye ahabandi kubandanya igikorwa natanguye ati rero ngiye gushira hamwe ivyo mwebwe mujeje gushikiriza hano inguru doto nk'abatavuga rumwe na leta bavuye mu gihugu nabavuye hanze ati kandi nzocanshira hamwe n'ivyo abanyapolitike bo hanze bashize hamwe yentebe mu gihugu c'u Buganda ati rero n'ivyo abanyapolitike bari mu Burundi mbere n'umugambo uri ku butegetsi bashitse ko mukayanza ati rero izo feye de route zose zitatu ziganisha ku matora ngiye kuzicira hamwe hanyuma nje ntanga icegeranyo ku muhuza mukuru muri ano matati y'abarundi ariwe Yoweri Kaguta Museveni umukuru w'igihugu c'u Buganda umuhuza rero akaba asaba ko hoba some inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ku kibazo c'u Burundi gusa ku kibazo c'amatati yo mu Burundi ati jewe rero ni nkaho ntavyo ngishoboye kubafasha ati nico gituma ngiye gushikiriza rero icegeranyo inama bakuru b'ibihugu hame rero n'umuhuza mukuru umuhuza rero yaciye atuma umuhanuzi wiwe mukuru yitwa ambassador Kapya David kugira ngo abwire abamenyesha makuru urena w'ijuje Amerika rikabajya mu waje ko hari ibindi biganiro bitekanjwe kuzotunganywa nabate twebwe bisana ibyamaze kutuva mu ntoke ati tubihaje inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko hamwe n'umuhuza mukuru ariwe Yoweri Kaguta Museveni ati yabonewe bazomenya ibikurikira ati umuhuza ashobora kuza ubandanya ari mu kapa ateriko rero twebwe twari twifuza ko babandi badukorera mu ngata ati kubera twari twagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo impande zose zicarane atari kugushka no murabona ko bitari bwashoboke ati kumbure hashobora kuzoboneka n'undi muhuza rero abandaniriza kwisemo twari tugeze ko n'abanyapolitike bari hano yarusha batavuga rumwe na leta kuko nubo bahari nabo nyene mu rwandiko bashize abona basavye ko ubumwe bwa Afrika ari bwo bwofata mu minwe icyo kibazo maze akaboneka uwundi muhuza kubwa bobo bavuga ko abari bahari umuhuza mukuru Yoweri Kaguta Museveni hamwe n'umufasha we Mukapa ngo batitayeho bikwiye ikibazo c'u Burundi ati nta nguvu bagihaje ati rero dushaka uwundi ati yobandanya kino gikogwa ubwo rupapuro rero nabwo bahaye ibiro by'umuhuza bakabagwise inyishu ku matate ahari mu Burundi canke mu Gifaransa proposition de sortie de crise harimo nivyo basaba ko byokogwa kugira ngo amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azogende neza twavuga nko gutahukana gutahukana impunzi zahunze gutahukana abanyapolitike gufungura abafungi vya politike bafunzwe n'ibindi hano muri no mwanya rero hano inguru doto hari amazi imisi yabera ibyo biganiro by'imisi itanu abanyapolitike bari mu tugwitugwi ubona nka batanu bari hagaze hariya abandi 10 hariya abandi bangaye hariya bose rero bakaba bariko baravugana cyane cyane kuvyo umuhuza ejeje kubashikiriza bamwe bavuga bati Murundi yari yagerageje ntako atari yakoze kugira ngo ikibazo cacu gihere abandi bati ni twebwe byavuye ko kuko ntitwigeze dushaka kumvikana hari nabandi bavuga bati rero yari yatevye ahubwo ku gutanga imihoho canke gukura mu minwe y'ico kibazo kuko gisa n'icari camunaniye ukore niko byifashe hano inguru doto gushika zino saha
Pierre Claver Niyonkuru urakoze cyane gose kuri uwo mwuka uduhaye yukungene byifashe ngaho onye muri Tanzania hariko harabera ibyo biganire mwumva bihejeje no gusozerwa Pierre Claver Niyonkuru dukundire uhagume gushika bizorangire neza hama tuze kumenya neza na neza akumugoroba uko bizoba bimeze amakuru avugwa ku Burundi tubabandanirize mu gihugu cy'u Burundi aha bajeje ntaro muri commune Musigati ntara ya Bubanza bavuga ko hari ingorane nyinshi mu ngo zirimo abayoboke bumwe gemeze byangenda kumana ni mu gihe harabakenyezi bagituratura inyuma yo guhinguka bava mu gihugu cy'u Rwanda kuko basanze harabandi babasubiriye ku ruhande rw'abanonosoye by'amategeko bati ico kibazo kiroroshe gukemura ari nkamwe itegeko ryoshigwa mu ngiro ibindi na mgenzi wacu ubanza Diane Ndonse
Bamwe mu bakenyezi bayobokaze byangenda kumana baheruka guhunguka bavuye mu gihugu cy'u Rwanda ni barasubira mu ngo bari bubatsemwo Manirandi Jacqueline numwe muri bo icwi rya Amerika ryasanze ku mutumba wa Masare muri commune Musigati atwiganira uko abayeho
cyo narashitse aratwakiranye naranyakira nabana mu rugo afise ubundi mugore akira kabiri ibyabaye ndibaza burundi bwose ubwo arabyumvise hanyuma tashika mu rugo ariko rero kubera ko inzu ni ntoya ifise icumba kimwe ama je nabwiye ati rero nubakira inzu nshobore kureramo abana bwanje
yayi bubaki
oya ntayarubaka ndacarindiri nkubuje nakubwiye ko ntari muhira cyasabye ndarahantu
ibintu biruko mu gihe mu mwaka uheze umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yasabye ko itegeko ry'uko atamugore cyangwa umugabo yubakana n'urenga umwe yubahirizwa umwe mu ndongozi z'umutumba wa Masare ugwiriye ko abayoboke bazebia Hakizimana Sikeri avuga ko ugutunganiriza uwo mukenyezi ari kibazo kibarengeye
wepe kuwa taba mu nzu twarahanuye umugabo wiwe ati namuhinzu yiwe hamako yanka ko amutahira amubahirize kwa afise uwundi mugore namwubahirize uya muhinzu yiwe hama mureke kwa afise uwundi mugore ati namwubahirize nta ngorane ariko uwo mugabo nawe yavuze ati jewe nanje nta mugore aza kumpa amategeko aje mu nzi wanje nzomutegeka nshaka ntahi wiwe uyu wundi mugore nawe akavuga ati nanje azoshatsa kutahaho ndi sinemera
mwebwica nico nshaka mu gitatura nka mu ntware
ico kibazo nicugwe guko hejuru kuko hejuru barakiyize bavuze ati abo bagore baje muri izongo zabo bantu birukane twese tubasohora mugabo kuko ari ikibazo kiyizwe kugera kwa bura matari cuko abo bagabo batanya abagore kuko aba babataye twebwe ntishobora gusha dusohora abo bagore babungabunza abo bagabo
mu bakenyezi baharitswe hari umugwi wase ko usangira umugabo n'abagore basanze barabasubiriye hakaba nabandi bavuga ko uretse ingorane zo kubaho ataco bibatwaye
shitse inzu nari nasize tubamwo yarasohoye uwo mukenyezi wiwe aramurabira handi hantamushira hama nanje arashikiriza inzu yiwanje cyangwa mamba mu nzu yiwanje nawe aramuhigira handi hantaba twese turi babira dutunze twese
ntangwane mugira batunze muri babiri
ingorane nawe urazi ntizibura kubera urabona n'ubuzima ubu buragoye mugabo ntangorane mu bisanzwe nkaje nko ku ruhande rw'uwanje ntangorane ndende fisi
Nubwo biruko muhanuzi wa musitaneri wa commune Musigati ajeje ibibazo by'intwaro n'imibano Hakizimana Sirasi avuga ko bama mu manza z'amatongo
nk'amatongo bari basanzwe bafise ucusanga wa mugore yaza mu nyuma yayacokeyemo ari wari ko arayarima hanyuma wa wundi nawe yagarutse agacacaka gusaba ya matongo yongo yasubireko kandi bitagikunda ugacusanga rero ni ntambara z'amatongo ni ntambara zo mungo eka ugasanga ni bibazo bigoye guca umuntu atorera umutubwo nyene
ariko rero amategeko arabitomora neza ko mu gihe umuntu yavuye mu rugo adasezeye uwo bubakanye akamarikira ingo kirenga amezi abiri bifatwa nk'icyaha cyo guturugo Icyo nacyo gihanishwa umunyororo w'amezi abiri hamwe n'ihadabu ry'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 250 cyanke kimwe muri ivyo nkuko amategeko abitegekanya mu ngingo y'amajana 556 yo mu gitabo mpanavyaha nubwo biruko kubwo umushingwa manza nikeze ntirampeba abona ko inyifato yo kuzana abandi bakenyezi kubagabo batawe isa no kurenga ibigo kuko bagifitanye amasezerano n'abambere
amaze kubona ko yamuhebye niyo cyashoka azana uwundi mu gihe ubugeni bwa mbere ko yamuhebye utarafutwa amaze kubona ko ubakanyamutaye aza kitura ubutungane akamenyesha uko bimeze kavuga ko ubakanyamutaye hanyuma agaheza kagigwa na cacaha cyo guturugo kimaze kuba ntabanduka niho aheza gacasaba kwakana ubwo bugeni bwahanagugwa hanyuma agashaka kugira ubundi bugeni
aha rero umuntu akibaza nimba umugabo atoca yitwara mu butungane agasaba kwakana Navyone umushingwa manza nikeze avuga ko bitoroshe mu gihe uwo mukenyezi wiwe batabihurije ko vyongeye bitoroshe ko mu gihe mu vyemezo umugabo ategerezwa kwerekana ko yigeze kwitura ubutungane abumenyesha ko umugore yamutaye aha tukibutsa ko aba bakenyezi bagarutse inyuma y'imyaka itatu bahungutse bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bananiwe no gukurikiza amategeko yacu kubwo kwizera kwabo kwamuka kuri zebya ngenda kumana Iyo nkoye muri Ekleziya Katolika mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Banywanye bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675. 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,470, 1,070, 13,630. Ni ijwi ry'Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ejo gemeka Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twandanize mu gihugu cy'u Rwanda aho bamwe mu bacururiza ku isoko rya Mbungangari ni mu karere ka Rubavu bibamirira kure icemezo c'akarere cyo kubimurira muri ndi soko bavuga ko aho bagiye kwimurirwa badashobora kuronka abazobashorera bakibutsa ko aho bari bahiherewe n'umukuru w'igihugu menyesha makuru y'u Rwanda Amerika muri ako karere Claude Ganza munyamagana yagendeye abacuruzi barabimuyagira
Shururiza hana makara, iri soko ni prezida wariduhaye kuvanya kabungo kugera hangaha. None n'ubundi bagiye kuritwa kabira tubabaje cyane.
Nkuko bivuza curuza makara, ni umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 65 akaba umwe mu bakorera mu kibanza kinini kiri hanze y'isoko rya Mbugangari riherereye mu kagari ka Mbugangari mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Ni ikibanza kigari kirimo urujya n'uruza rw'abanyarwanda n'abanyekongo bamwe baba baranguza abandi barangura ariko haba hari n'abacuruza uducogocogo bamwe muri bo bahamara akanya gato ubundi bagacuruza bagenda by'abazunguzayi ni ikibanza kirimo imodoka zisaga 10 zimwe ziranguza amakari izindi ziranguza itomati cyangwa inyanya abahakorera barababaye nyuma yo kumva ko bagiye kuhimurwa
dufite agahinda gakomeye kuko iri soko twari hawe na prezida kugira ngo Mbugangari itere imbere None agahinda dufite ariko turi gudukuramo niho twabonaga ibirayi by'abana nta yindi mirimo dufite
iri soko rero kuryakira ko rigiye kwimuka byaratugoye cyane reba nk'imyaka mfite nkuko ngana uko kwicara hangana ntabwo ariko mfite ibindi nakora iri soko twari hawe n'igihugu n'umukuru w'igihugu ikibabaje nuko tutazi ko abizi kandi ntabwo yaba abizi iba prezida yarabizi ntabwo ibintu byaba twari hawe na prezida tuvanya kabungo tuza hano kujya karukogo rero nuko duhohotera
ahanga prezida ruzivugira yuko atanga amategeko ariko ashaka ko tujya ku karukogo
prezida ube ndi uzaza kutwimurani nawe
wahadutse ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bushaka kwimurira aba bacuruzi mu isoko rya Buhuru riherereye mu kagari ka Karukogo mu murenge wa Rubavu ni nko mu birometero 5 uvuye aha bakoreraga izindi zimwe mu mpamvu zitera impungenge aba bacuruzi
hano kujya Karukogo ni transport hari gihe ugomba kunguka nka 500 ariko wajya Karukogo ikabamo transport kugenda no kugaruka
dufite nayo gushora umuntu araza akagusigira amakara ukazamwishyura turi nko mu myaka umuntu agezemo turakuze pe inyungu zo kuguma hangaha nuko twa tumaze kumenyana n'abatuzanira imari bakatuzanira amakara tugacuruza tukagenda tubishyura ubwo bakabaho natwe tukabaho uwo wasigira gasenzaje bampereze batanze
bo ntago tubyishimye kuko ni kibazo ni hato ntago ari ahantu hashimishije na ahantu haturebye n'ubundi bizano bakavuye hariya ntago imodoka zano goze zajya zaba ari nya ntago zabona umwanya zijyamo ariko hano buri kintu kibona umwanya wacyo buri kintu umwanya wacyo
icyifuzo rusanga nuko bwatuvuganira bikagera kuri president wari duhaye tukagumana isoko ryacu
kuvuga ngo nubwo batubwira ngo ditujeyo nta mutekano twaba tuhafite yuko abajura niho birirwa abashumba bose niho baba hari hantu nta mutekano twaba tuhafite nubwo batujyana bazatwereze police n'abahatu yubgaba nta mutekano bahafite
baba mu banyarwanda kimwe n'abamumanyeye ko ngo twahasanze bahuriza kukuba iki cyemezo atari cyiza uko ho bagiye kwimurirwa ari kure
iriya ni kure y'abakongomani
bo bagurira gusa
babakira benshi dufite n'abakongomani
none hariya ntabwo bahagera
ni kure n'ubundi nta n'umukongomani uzagerayo ni MC bifurayi
ntabwo mbyishimiye kuva aho ukajya Karukogo na matike none ngo ni bagiye kutujyana we byakunezeza twasaba ko baturekera hakwa aho ni kure kandi n'ubundi twaje haba tuvanye muri disoko ngo bagiye kubaka ntibubaka baturekeye aha ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu busobanura ko kwimura aba bacururiza muri iki kibanza kiri inyuma y'isoko rya Mbuga ngari ari mu rwego rwo kuriha ubuhumekero kandi ko biri no mu buryo bwo kunoza imyubakire y'umujyi bwana Murenzi Janvier ni umuyobozi wungirije w'akarere ushinzwe iterambere ry'ubukungu
icyo twaganiriye n'abikorera gikwiye kwimuka Mbuga ngari n'abantu bakorera mu kibanza kiri imbere y'isoko ubona hateye akajagari n'umwanda ndetse bitajyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi ibi rero biri mu rwego rwo gutunganya umujyi biri mu rwego rwo gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera si icyemezo rero twafashe tutagishije inama aho bimukira rero twaganiriye tukemeranya ko bazajya nuko dufite mu by'ukuri andi masoko yubatswe kera atakoraga neza bizatuma rero ari umujyi ukomeza gukura ndetse ariko tunacana ku kajagari
mu kwezi kwa munane ku mwaka ushize ubwo twasuraga abakorera muri risoko ubuyobozi bugiye kwimuriramo abakoreraga Hambuga ngari twasanze barira aba nabo barizanwemo muri gahunda yo guca ubucuruzi bw'akajagari ariko abarigizemo bavugaga ko batabona babagurira kuko ibyo abaguzi bagashatse muri risoko babisanga hafi kubagicururiza ku mihanda
hano hose hari huzuye risoko rirahomba ubwo ntubangura ushora rwarashize twatangiranye ni risoko bakadushuka ngo bazarirema abagore benshi n'abagabo bagiye babakora mu majigo kubera guhombya amafaranga ukaza n'ibihumbi 200 wagera mu rugacuruza icyumweru kimwe ukwezi akabarahombya arashize
twashuyemo imari turahomba nawe urabyibonera urabona nk'ubu dufite standi 288 ariko zikorerwaho ni 15 abacuruzi babihombeyemo
babijyana mu soko bwira udacuruje uburi umuntu guhahira iby'igihumbi uraro bitetse ejo usubireyo uburi guhahira ibindi by'igihumbi biteke ejo ubundi uzasubiza yi
abakorera muri iki kibanza cya Mbuga ngari bahawe kugeza mu mpera z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka ubundi bagasanga abandi muri iri soko rya Buhuru mu gihe baba bimutse n'ibyo bacuruzaga byose bikimurirwa muri iri soko byaba ari igisubizo ku bari barisanzwemo kuko bavugaga ko ari bamwe mu babuza gucuruza ariko ku rundi ruhande bikaba bya bigombo kuri bose mu gihe abacururiza ku mihanda bimwe n'ibyo bacururiza muri iri soko baba batazibukiriye ngo nabo bayoboke isoko mu kwezi kwa munane ku mwaka ushize ubuyobozi bw'akarere bwari bwavuze ko bugiye gukaza ingamba zigamije guhashya abacururiza mu mihanda ariko na n'ubu utwo dusoko bihimbiye ku mihanda turacyahagaragara Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwa Radio ya Amerika
ivyo bucuruzi cyo tubibandaniriza mu ikambi ya Rusenda iri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho abacuruzi b'abarundi bahungiye ngaho bidoga bavuga yuko batozwa amatagisi y'umurengera na leta inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo
bamwe muri abo bacuruzi bavuga yuko imisoro basoreshwa ari myinshi ukurikije ibicuruzwa baba bacuruje kuko usanga ari abadandaza itomate imboga ndetse n'imbuto zo kujya mu isoko ritubakiye kandi ridasakaye ariko bagasoreshwa imisoro irenga 5 n'itunga Pura Esperance n'umwe mu buzo mu ngambi yo mu Rusenda icururiza mu isoko rya Mungano
urumva ngaha imisoro ngaha ntibagira imisoro imwe uraza ukabugura uwitike uwundi akaza nimba ari patante uwundi akaza ngo n'iby'abasoda uwundi akaza ngo n'iby'abakubura usanga uri kurakorera abo canke n'umutayi wawe ukahahombera urumva byiza nuko bogira nka kujya nyine iwacu kine dukora nimba ari kuri icyo gitase umuntu akakirihira rimwe na rimwe basaza birirwa barabuguza n'uwakubuye n'uwiki bakamenye nyine babariha bakura bakabarihira amaheri yo ariko bakareka kutubihisha twebwe ibyo bitazi biki n'ibiki byose tukarihira amahera ubusa.
Ndayisenga Mari ni impunzi yo mu Rusenda twasanze mu isoko rya Mungano rihuza impunzi n'abaturage b'abakongomani batuye muri sekiteri ya Tanganyika. Aho twamusanze muri iri soko iwe na bagenzi be bari bavanye ibidandazwa birimo turago n'ibiringiti mu nkambi, yatubwiye zimwe mu nzitizi bari guhura nazo iyo bagejeje ibidandazwa byabo muri iri soko, ariko bagasoreshwa kimwe n'abacuruzi basanzwe bafite ibibanza bacururizamo.
Twebwe abantu bato bato tudashoboye gucuruza turashora ngo akarago nkarihire 500 nimba shoye akareka nkarihire 500 kandi ayo mafaranga turiko tuyakwa n'abarundi sinababembe tukigerino ushoye ibintu naho byabacuma wari amaheri 100 mu isoko y'ababembe, ariko kubera umunsi isoko yabaye abarundi gusa ushoye akantu gatoye n'ikikombe kimwe cyo kunywa amata ukigurishije mu camugabura mukangaza. Niyo ntambara rero wumva uyibuturimo uyu mumama agurishije ibireta bibiri bace bazana kijya gikaratasi ngo nabahe 500 tukavuga ati rero nimba isoko ari yemwe bw'abarundi mucuruza mwenyine twebwe ntituzi gucuruza turashonje kanje nayo nje guhigira abantu two kujuraza amatarike ko ntange azihari, ariko baciye banjingisha ngo nimbyikoreye mbere dore uriya mugore yari yabinyaze ngo mpaka ndinde kugenda ngurisha akanimba bampaye bitatu muhe 500
cyakoze. Ku ruhande rwa Bizimana Ali usanzwe akora ubucuruzi muri iri soko rya Mungano akaba no muri komite y'abacuruzi avuga yuko babihomberamo kuko batanga imisoro basabwa mu gihe hari izindi mpunzi ziva mu nkambi zikaza gucuruza bimwe mu bikoresho zihabwa n'ishyirahamwe rishinzwe impunzi ya SER birimo ibirago n'ibiringiti ariko ntizibisorere.
Aba bamama nabo bazanye ngaha baraza tugahita yaya mahera twabaranguriye mu nkambi bagaca baza akaba niyo badandaza ngaha bagahita badandaza ngaha mu ntunze bagaca batwicira kandi aribo baduhaye ibintu twabiranguriyeko. Nicyo gituma twebwe natwe tuje ngaha tuvuga ati tubabwira ati nibareke bagire twebwe tubuguye turabugura kandi twarayishye amafase ngaha kira muntu wese baramucaburiye intuze yararishye tukongera tukagaruka tukabugura leta. Rero bashitse aha bakanka kubugura leta bakavuga ngo ntibabugure leta aba ariko dusigara turabugura kandi bazanye ibyo wabo bakwenka muhira urumva kuri bo bashaka twebwe baze duhore ntituvuge twe dusanzwe turi ngaha mu ikomite urumva bobo badandaje bugatada tumureka dandaze acagenda ntarihe kandi twebwe twararishye ikibanza tukongera tukariha n'itike ya leta.
Kubijyanye n'iyi misoro umuyobozi ushinzwe imisoro muri isoko ya Mungano Bwana Abe Wangene vuga yuko atari abarundi bonyine leta isaba imisoro ko ubwo n'abacuruzi b'abakongomani bacururiza muri iri soko nabo batanga amafaranga 500 y'amakongomani y'umusoro abatabifite bagatanga bimwe mu biribwa n'imboga ndetse n'imbuto baba bashoye muri iri soko. Mwomenya yuko atari muri iri soko honyine izi mpunzi z'abarundi zicururiza zisabwa umusoro honyine, ahubwo hari n'undi musoro w'amafaranga 2000 by'amakongomani asabwa abagenzi barimo impunzi baba bavuye muri Fizi bagana muri Uvira basabwa abagenzi Makobora na Kabumbe. Vedaste Ngabo kubwijwi rya Amerika musenda mu ntara kivuye amajyepfo.
Vedaste Ngabo urakeno nino kuri we duceye dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mushobora kongera gusubira kumva nshuti bakunzi bacu kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com yamari imbere yuko duhana gahindukira ngene ndabibukije ko ibiganiro bihuza abarundi bihejeje kurangira arusha muri Tanzania umuhuza matati abarundi Benjamin Mukapa yabasezeye ababwira ko arangije akazi kiwe ikigiye gukurikira kuri we no gushikiriza raport canke icegeranyo inama y'abakuru b'ibihugu bagize akarere ka Afrika kayo useruko ariyo EAC hamwe n'umuhuza mukuru matati y'abarundi ariwe Yoweri Kaguta Museveni ni nawe aramutswa igihugu cha Uganda. Mukapa yumvikanye nk'ahumenga aratanze imihoho ibindi kwino nkuru turaza kubigarukako. Noyibutsa kandi yuko bamwe mu bacururiza ku isoko rya Mbungangari ni mu karere ka Rubavu mu gihugu cy'u Rwanda binubira icemezo cha karere cyo kubimurira mu rindi soko basigura ko aho bagiye kwimurirwa badashobora kuzo kuronka abashorera bakongera bakibutsa yuko aho bari basanzwe badandariza bari bahawe n'umukuru w'igihugu gucyo bagasaba gutunganirizwa bidatevye. Muri kino kiganiro twabwiye kandi by'ubucuruzi mu ikambi ya Rusenda ari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivugamwo abacuruza b'abarundi bahahungiye batozwa amatagisi menshi bavuga ko bakora bahomba bagasaba yuko nabo nyene botezurirwa kuri ivyo vyayo matagisi. Mu nkuru zivugwa hanze nuko kuva kuno wa mbere gushika kwa gatatu muri Amerika amabendera yose kunyuba kwa ziri ngaha azoba yamanuwe kugishika kugice cayo ca kabiri ni mu ntumbero yo kwibuka abagira ku 11 bahitanywe n'igitero cakozwe ku isinagogi y'abayahudi mu gisagara ca Petersburg aha muri Amerika. Perezida Trump yategetse ko ayo mabendera amanugwa no kuri ambasade za Amerika mu makungu ku bigo vya gisirikare hamwe no mato ya gisirikare yose ahaherereye. Abategetse mu gisagara ca Petersburg basigura ko ivyabaye muri iyo sinagoge yitwa Tree of Life ari urwanko rw'akazikira wabikoze w'imyaka 46 azwi ku izina rya Robert Bowers yakoze ico gitero avuga amajambo arimo inzanko z'abayahudi. Nuko rero nshuti bakunzi ni ngaha dusozereye mwakoze kudutega yompi. Makuru yacu yo hanyuma turaza kugaruka ku nkuru zimwe zimwe duce ku masonga n'izindi turiko turabategurira. Iyo makuru aza kwa rigece saha 12 ku makuru avugwa mu Burundi, gece saha 1:30 yavugwa ku isi na cane cane muri Afrika, saa 10 ni kiganiro muri Sanga. Muranigwe mu banyi no mu vyanyu. Magbiri ya Bero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Nashon. Twese twifurize kugira indwi nziza mu banyu no mu vyanyu. Na hejo ntaho twari twatanguriye. Comme une abeille, je vais goûter ton miel.